Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mundu teza amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 5 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2018. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Nta cyaha na kimwe dufise wanashima aha kwikambi y'abapolisi turi mu Maraba Police Station. Nta cyaha na kimwe bigeze batubonako ntibanatahura n'ingene twasubiye inyuma kandi twari twamaze kuronka uruja rwo kubandanya gushika Nairobi.
Uyu numwe mu Barundi bapfungiwe ku mpaka wa Kenya na Uganda nyuma yaho igipolisi cya Kenya kibankiriye kwinjira muri Kenya. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye amatora mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe n'inkuru y'abanyamateko mu gihugu cy'u Rwanda babona ko mu gitabo gishasha cy'amateko harimo ingingo zibangamye, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi bateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamtse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Urakoze Frederic. Abashinga amateka batari bake muri Sudani y'Epfo, muri Sudani ejo kuwa kabiri barashigikiye ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro kugira umukuru w'ico gihugu Omar al-Bashir ashobore kongerwa izindi manda. Ibwirizwa shingiro ridahinduwe, Bashir ari ku butegetsi kuva mu 1989 ntiyemerewe kandi kuzokwitoza mu gihe ikiringa rimwo curangira muri 2020. Umukuru w'inama nshingamateka ya Sudani Ibrahim Ahmed Omar yavuze ko yaronse urwandiko rwatewe ko imikono na benshi mu bashingamateka bashigikiye kwibwirizwa shingiro rihinyanyurwa hakongerezwa ibiringo umukuru w'igihugu amara ku butegetsi. Umugambwe uri ku butegetsi muri Sudani, Le Parti du Congrès National, watangaje mu ntango z'uyu mwaka ko wongeye Bashir wagenye Bashir kuzoserukira mu nama mu matora murambabarira yo muri 2020. Bashir umuislamu kandi yahoze ari umusirikare yafashe ubutegetsi akoze kudeta akaba yatsinze amatora muri 2015. Inyuma yaho ibwirizwa shingiro rihinduriwe inyuma y'amasezerano y'amahoro yagiranye n'abamurwanya mu bumanuko bw'igihugu baciye bishingira leta yabo ariyo Sudani y'ubumanuko muri iki gihe. Umurwi w'abasenateri bafise igihagararo gikomeye muri sena ya Leta z'Ubumwe za Amerika bavuze cyo ku munsi wa kabiri ko bafise ivyemeza bihagije ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman yari nyuma igandagurwa ry'umenshi makuru Jamal Khashoggi. Bahakanye kandi ivyavuzwe na Perezida Donald Trump ko ivyo vyagirije ataka ivyemeza. Ivyo babishikirije inyuma yo kubonana na Gina Hasper, umuyobozi w'ikigo CIA kijejwe iperereza hanze y'igihugu, ababwiye ivyo ikigarongoye catohoje kwigandagurwa n'ugucamwo ibihimba Jamal Khashoggi ku itariki ya kabiri ukwezi kw'icumi. Uwo mubonano wabo basenateri n'umuyobozi wa CIA wabaye inyuma yuko ico kigo nyene gikumiriwe mu wundi mubonano wahuje mu ndwi iheze umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo n'uwo kwivuna abansi Jim Mattis n'abo basenateri kuri ico kibazo c'igandagurwa ry'uwo mumenyeshamakuru. Barashigikiye Trump mu kuvuga ko nabo batabona neza uruhara Salman yagize muri ubwo bwicanyi. Mu kwezi guheze Trump yaragaragaje ko ashigikiye ubwami bwa Arabia Saudite, igihugu gicuditse na Leta z'Ubumwe za Amerika mu kurwanya igikenye cya Iran mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Ibihumbi by'abakenyezi muri Israel jo kuwa kabiri barihereje amabarabara mu gihugu cyose basaba leta gukora ibirenze kugira ihagarike ubwicanyi mu ngo bwarenze urugero bwahitanye abakenyezi 24 n'abakobwa uyu mwaka. Abo bakenyezi barugaye amabarabara, bugaza amakaminuza, bugaza n'akazi mu mwanya muto ku kibuga cy'indege mpuzamakungu gikomeye muri Israel cyitwa Ben Gurion. Iyo myiyerekano yatunganijwe n'urunani ruhurikiyemwo imihari y'abakenyezi bifuza ko leta ishyiraho umugambi w'imiliyoni 67 z'amadolari y'Abanyamerika yemeye mu mwaka uheze yo kurwanya amabi n'ubwicanyi bikorerwa abakenyezi. abiyerekanye bavuga ko benshi mu bishwe uyu mwaka bari barabwiye igipolisi ko bafise ubwoba ku mutekano wabo. Intumwa ya Perezida Donald Trump muri Afghanistan iriko irarondera imfashanyo ya Pakistan mu kugondoza abatalibani, bakaganira amaso mu yandi na leta ya Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani, nkuko amakuru yo kwizigirwa yabonye imibonano hagati y'izo mpande avyemeza. Zalmani Khalizage, intumwa idasanzwe ya Amerika mu guhuza abatavuga rumwe muri Afghanistan, yashitse Islamabad kuwa kabiri mu rugendo rw'iminsi 18 muri ako karere rutumbereye gutanguza ibiganiro by'amahoro n'abatalibani. Ubu bugize gatatu agendera ku karere kuva ashinzwe gutanguza ibiganiro byo guhagarika intambara muri Afghanistan. Khalizage yaragerageje kugondoza abatalibani mu nama bagiranye, ariko bararahiye ko badashobora kwicarana na leta ya Kabul kuko ku bwabo ngo no gutakaza umwanya nkuko bishikirizwa na Faiz Muhammad Zalande, umwigisha muri kaminuza i Kabul yabonanye n'abatalibani i Moscow mu kwezi guheze. Abahinga muri Korea nabo ya ruguru ntibabona icyo tuma haba umubonano ugira kabiri hagati ya Perezida wa Leta Zunze za Amerika n'indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong-un, mu gihe atantambwe zatewe ku bijyanye no guhagarika programu ya nikleyere kuva haheze inama ya mbere yahuje abategetsi babiri muri Singapore, inyuma yo kubonana n'abategetsi ba Korea y'Epfo n'Ubushinwa mu nama y'ibihugu bitunze kurusha ibindi iheruka kubera muri Afghanistan. Muri Argentine, Trump yashikirije ko yifuza uyundi mubonano n'indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong-un.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Mu Rwanda kuri wa kabiri umurwi w'abanyamateko barongowe na Maître Richard Mugisha baragaragarije sentare yungurizwamo imanza ko hari zimwe mu ngingo z'amateko ziri mu gitabo gishasha c'amateko ahana ivyaha zibangamye. Ni inkuru yo mu menshi amakuru y'ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwusa ari i Kigali mu Rwanda.
Imbere y'inteko iburanisha itsinda ry'abanyamategeko batatu barangajwe imbere na Maître Richard Mugisha, we na bagenzi we Maître Moyize Nkundabarashi na Maître Florida Kabasinga bumvikanye bikoma ingingo z'amategeko zigaragara mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Bavuze ko ingingo zibangamye ari ijana na 136 ihana ubusambanyi, ijana na 38 ihana ubushoreke, n'ijana na 39 ihana guta urugo. Bavuga ko zibangamiye ubwiyunge bw'abagabo n'abagore. Hari kandi ingingo ya 233 ihana gukoza isoni mu magambo, mu bimenyetso cyangwa ibikangisho, inyandiko cyangwa ibishushanya abategetsi n'abashinzwe umutekano igihe bakora uwo murimo. Bavuga ko bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Aba baremera ko ibikorwa ari bibi, ariko ko byagira ukundi bikosorwa bidashyizwe ku rutonde rw'ibyaha. Ku cyaha cyo gushushanya abategetsi bifatwa nko kubasebya, ibyo byitwa karikature mu Gifaransa cyangwa katuni mu Cyongereza, kigaragara mu ngingo ya 233 y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Maître Richard Mugisha avuga ko bikwiye gukurwa ku rutonde rw'ibyaha kuko bibangamira ihame ry'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ni ingingo ivuga ko umuntu wese ukoze isoni mu magambo, mu bimenyetso cyangwa ibikangisho, inyandiko cyangwa ibishushanyo umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu gihe akora umurimo yatorewe cyangwa biturutse kuri uwo murimo, umwe mu bagize guverinoma, abashinzwe umutekano cyangwa undi wese ushinzwe umurimo rusange w'igihugu mu gihe akora umurimo ashinzwe cyangwa ariwo biturutseho abakoze icyaha, yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitageze ku myaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 atarenza miliyoni imwe. Ni ingingo ivuga ko niba gukoza isoni byabereye mu nama y'inteko ishinga amategeko cyangwa byakorewe umwe mu bayobozi b'ikirenga b'igihugu, ibihano byikuba kabiri. Maître Mugisha avuga ko yemera ko gusebya abategetsi ari bibi kandi ari ngombwa kubirwanya, gusa ngo ni ngombwa kutajya hanze y'amahame agenga itangazamakuru aho kwitabaza itegeko mpanabyaha. Uyu munyamategeko arasanga abategetsi bari mu myanya ikomeye ikwiye no kubaha ubushobozi bwo kwihanganira guhozwaho ijisho n'imbaga ishobora kubamo nabo babashushanya. naho kubirebana n'ingingo y'ubusambanye umwe mu bashakanye yaciye undi nyuma uyu munyamategeko avuga ko urukiko rw'ikirenga rukwiye nayo kuyivana ku byaha bihanwa nahakana kwiyengesa isenye imiryango ariko Maitre Rushari Mugisha asanga hakwiye kubaho guhuza no kumvikanisha abafitanye ibibazo bishingiye ku busambanyi yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko abashakanye bafite inshingano zo kwita ku muryango wabo bombi guhanisha igifungo umwe muri bo arasanga bishobora guhungabanya umuryango Maitre Speciosa Kabibi wunganira leta muri uru rubanza yavuze ko Maitre Rishari Mugisha adafite ububasha bwo gutanga iki kirego kuko mu magambo yatagaragaza itsinda ry'abahagarariye cyangwa ngo yerekane inyungu afite muri uru rubanza agasanga yafatwa nk'umuturage usanzwe icyakora Maitre Mugisha bagakomeza gushimangira ko asanga nk'umwenegihugu afite inshingano zo gutunga agatoki itegeko abona ko ribangamye ikindi ngo nk'umunyamategeko yatekereje ku bantu bashobora kumugana bahohotiwe n'izi ngingo z'amategeko nyuma yo kumva impande zombi umucamanza ukuriye intego kwiburanisha ari nawe ukuriye urukiko rw'ikirenga Profeseri Samurugege yavuze ko bitewe n'uburemere bw'iki kirego atahita afata icyemezo yavuze ko icyemezo kizafatwa kuri uru rubanza gishobora kuzagira ingaruka ku bindi bintu byinshi biri imbere yavuze ko azafata icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2019 ni icyemezo gishobora kuzemeza cyangwa gihakana inshingiro ry'iki kirego ingingo y'ubusambanyi kubashakanye itari yaravuzweho n'urwego urwo arwo rwose mu ruhame ingingo yo gushashanya abategetsi byafatwa nko kubasebya abanyamakuru bakunze kwiyamiriza ariko ubutegetsi bukavuga ko ntawe izabangamira uko niko ministre w'ubutabera mu Rwanda bwana Johnston Businge yabwiye abanyamakuru avuga kuri iyi ngingo hari mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka
ntabwo ntekereza ko hari umuntu kibangamiye ibyo ari byo byose kizahinduka noneho nako kantu kariho kave
akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Abarundi 1,600,000 barimo abakenyezi bamaze iminsi 6 bapfungiwe ku mpaka Uganda na Kenya igipolisi cha Kenya nico cabangiye kwinjira ku butaka kivuga ko cabiketse kuko bari mu murwi munini kandi uri hamwe ishirahamwe Burundian International rivuga ko uburenganzira bwabo Barundi bwahonyanzwe na rirya muryango wa EAC abantu bemerewe kwinjira no gusohoka bidegemvya mu bihugu byose byo muri uyu muryango ni inkuru y'umumesha bakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wilikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Abo barundi n'abarundi kazi bahagaritswe mu ijoro ryo kwa gatatu windwi iheze nkuko bamwe bavyiganirwa rya Amerika nubwo bisanze mu modoka rimwe ntibari bahagurikiye rimwe Bujumbura bagiye guhura bageze Kampala mu Buganda inyuma yo guhindurirwa imiduga barimwo basubijwe inyuma bamaze kugera ku butaka bwa Kenya barenganye gato mupaka wahitwa Maraba ku rugabano rw'Uganda na Kenya bamaze kugira nk'ibirometero 2 baca basubizwa ku butaka bw'Uganda aho nubu bafungiwe cy'amaso igipolisi cya Kenya gisigura ko cyabiketse kubera bari ko bagira hamwe bari mu mugwi munini kandi baturutse hamwe ariko umurundi ari mu bafashwe yavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefone asanga ifatwa ryabo ritagira ifatiro
nta cyaha na kimwe dufise wanashima aha kwikambi y'abapolisi turi mu Maraba police station nta cyaha na kimwe bigeze batubona ko ntibanatahura n'ingene twasubiye inyuma kandi twari twamaze kuronka rusha gukubandanya gushika i Nairobi abanyagihugu bavuka mu Burundi Burundi nabwo bukaba ari igihugu kimwe mu bihugu bigize EAC ni barahe batworohereze nk'abandi kuko abatanzania bararengana abanyarwanda bararengana abakongomani bo baca bahereza visa bakari amahera bakarengana abo bandi bose bararengana none kubera iki Burundi twe turengana turehe dusaba ati nka leta y'u Burundi nituvugire kugira ngo natwe abarundi zwe turatembera muri ase twidegembya nk'abandi tugasaba leta rero ko tuvugira kugira ngo ku mupaka turiko kugira ngo bashobe kuba boturekura twibandanirize ingendo
eka na John nk'inkuru nziza twashira hamwe Burundi and International niko abibona
nakamara amazi bwambe tubifata nkaho arakarenganyo kubuza umuntu urenganzira bwiwe kubera amategeko arebura ku munafisi ku jina kacu 8 ashobora kugenda ahashaka kuba hashaka nuko ridashaka mu gihe atarika akora nabi kwabuza kwinjira muri Kenya na karenganyo nta yindi siguro na karenganyo kandi katagira izina muri yase usovye n'amategeko uje nduruza kw'abantu nibidandazwa nta kibazo nakimwe n'ukuvuga treke no muri yase no muri Europe turajayo
ababujijwe gukomeza urugendo baje Nairobi banemeza kwaho bafungiwe imibereho yabo atari myiza na gato
ubu rero kuva ico gihe turaho hama ingene dufashwe yego igipolisi cyo mu Buganda cyaradufashe neza nyene baraduhinzu nyene turimwo turashika nyene baratwereka inzu tubamwo hama kanatugaburira umugabo ni rimwe ku munsi nkubwo twaheruka ejo isaha 9 ubu nyene kuri no mwanya turiko turavugana niho bagomba kutuzanira ibyo kujya dufungura no kuvuga naho nyene barazara nyene rumva trapfa kugira nyine urumva gufata inzoka nyine cyo byumba nk'umurundi
kuba kane bindi guheze igipolisi cya Tanzania cyatangaje ko cyatanye mu mitwe n'imisoro 6 yitwaje inkoho i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ico gihugu akaba hafuye mu murundi umwe aturuka mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi igipolisi cyemeje ko bari bafite umugambi w'ukwiba mu mabanki bukeye bwaho yindi misoro 3 irimo abarundi babiri nayo nyene yatawe muri yompi ifite ibirwanisho harabibaza kwibuzwa rya abarundi kwinjira muri Kenya byo bari fitana isano n'ivyabereye Tanzania ariko umukuru wa Burundi and International urabona ko urwo rwitwazo ruto barufashe
umuntu ntagira ubwoko umuntu ntagira idini bajya nabone igiti cyabo sinabarundi bitwa bonunye umusumo idini gwe n'umusumo ntabakirwa no mu Burundi muca makerenzo yo vuga nti nta sano fitani canke majonzi kuko twebwe no muri mikasi natwe cyo baburiza kwinjira mugabo twe tukavuga tuti namba bica ni sano amategeko nakore n'abantu bashaka zabandi kwinjira uko byikwa kose uko cyakwiye kwiharirwa igiti cyo naho gufatanya ibintu
mukurindira ku kibazo cy'abarundi n'abarundi kazi gitora umuti ubigipolisi cha Kenya gifatikanije n'icyo Buganda bivuga ko ari kwaronderwa umuduga uko bajana ku buserukizi bw'u Burundi Kampala mu Buganda imbere yuko basubizwa iyo baje bava abarundi binjira muri Kenya bafashe inzira y'ibarabara injoro zitari nke barakunda guhagarikwa ariko ambasade y'u Burundi Nairobi n'amashyirahamwe yigenga barabijyamo bakarenganurwa n'ubu ambasade yo Hemi baramama serukira Burundi muri Kenya yabwije ujya Amerika kuri telefone kwiki kibazo kiko kirirwa ku mpande za Kenya n'u Buganda bwana baramama kizeza ko kino kibazo naco nyene kigiye gutorerwa umuti vuba eroje uri kaneza Nairobi ujya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Felix Tshisekedi yamamariza kibanza cy'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasavye abanyagihugu kuzoguma ku biro vy'itora gushika bamenye ivyavuye mu matora kugira ngo ayo matora ntazo kwibwe n'inkuru yo mumenyesha bankuru w'ijwi ry'Amerika Claude Ganza munyamagana
Ku isaha zitazuzuye z'amanywani bw'indege isanzwe Felix Tshisekedi na Vitali Kamere bajemo yarisesekaye ku kibuga cy'indege cya Goma Hari abaturage batari bake bafite ibyapa n'amadarapo y'amashyaka UDPS na ENC yihuje agatanga Felix Tshisekedi nk'umukandida perezida. Mu rugendo rwabo bava ku kibuga cy'indege berekeza kuri stade Afiri munsi y'umusozi wa Goma, abaturage sinzi babyiganaga bashaka kubagendera iruhande. Vitali Kamere na Felix Tshisekedi bagendaga bazengurutswe n'ababarindira umutekano, bakoze urunana mu ishusho y'urukiramende ngo babyiganira kubareba batabagwira, n'urunana rwarimo abasivile n'abapolisi. Byasabye amasaha agera kuri 2 kugira ngo bagere kuri stade ahantu ubusanzwe imodoka cyangwa moto bikoresha iminota itarenze 10 ku muvuduko utari hejuru Felix Tshisekedi na Vitali Kamerhe babanje gusobanura impamvu bivuguruje nyuma y'amasezerano basinye Geneve yariyemeje Martin Fayulu nk'umukandida rukumbe watavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu ni bwana Felix Tshisekedi kandida president.
Après nous, il y a des gens qui vont venir pour vous manipuler. Ils vont vous demander de voter pour eux. Parmi eux,
nituva hazaza abandi bazaza kubashuka babasaba kubatora. Muri bo harimo abo twitandukanyije na Geneve. Kandi imwe mu ngingo tutumvikanyeho niyo kwitabira amatora mwese mwifuza kwaba magingo y'abatarabasha kwemeza niba bazayitabira cyangwa bazayareka. Twe tuvuga ko ari uguha Kabila n'ubushobozi bwe buke amahirwe yo kuguma ku butegetsi kandi yaratweretse ko adashoboye. Umukandida wa Kabila yatwijeje gukomereza aho Kabila yarageze, bivuze ngo ni ugukomereza ku bushobozi hafi ya ntabwo Kabila yamaze kutwereka. Bari abavandimwe b'i Geneve bashaka kumubererekera ariko ntituzabakundira. Niyo mpamvu dusaba bari kuzabatora kuzahamajwa ahubwo UNC na UDPS. Felix Tshisekedi yavuze aho bahagaze ku bijyanye no kuzitabira amatora zakoreshwa mu mashini z'itora. Bamwe mu bakandida bakomeje gutsimbarara ko batazemera imashini z'itora. Twe tuzitabira amatora ndetse tugiye kubwira abaturage uko muzitwara mu matora. Banyekongo, nimusoze inshingano yanyu yo gutora ntimuzagende. Muzaguma imbere y'ibiro by'itora kugeza abafunze. Muzategereze uko bahamya n'indorerezi zacu babarura amajwi. Kandi muzabona ko izo mashini z'ubujura cyangwa batazibisha, tuzabona amajwi y'ibyavuye mu matora mbere y'uko izo mashini zibishwa cyangwa zitangira akazi kazo. Vitali Kamerhe we yavuze ko imwe mu mpamvu zatumye harira Felix Tshisekedi ari uguha agaciro ubwitange bwa Etienne Tshisekedi wamaze imyaka 36 arwanya ubutegetsi kandi rimwe na rimwe akanga imyanya ikomeye ubutegetsi bwamushukishaga kuko kuri we abaturage ari we yashyiraga imbere. Aba bagabo bombi bamaze kugabana ubutegetsi bafite urwandiko ruzabayobora mu gihe batsinda amatora. UDPS UNC batsinze amatora, Felix Tshisekedi yaba perezida, naho Vitali Kamerhe akayobora guverinema ye. Vitali Kamerhe kandi yagena minisitiri w'ingabo n'uw'ibikorwa remezo, w'imari n'igenamigambi n'ubutabera, kandi agahitamo na perezida wa sena na guverineri w'abanki nkuru y'igihugu. Mu yindi manda y'imyaka 5 yakurikiraho bagurana. Umwe mu baturage bakurikiranye kwiyamamaza kwa bati ntibatweretse igishya bazakora ugereranyije n'ibyo abandi bavuze n'ibyo twumvise bazakora. Cyakora amahirwe yonyine bagenderaho ni izina ry'umunyabigwi mu mateka y'uko utavuganwe n'ubutegetsi muri Congo kandi utarigeze na rimwe akorana na Kabila mu buryo buzwi. Mu 2011 nabwo naraha ubwo Kamerhe yiyamamazaga hari abantu isinzi, ariko ubu nubwo bihuje urabona ko abantu bacitse intege mu batavuganwe n'ubutegetsi. Kiliziya Gatulika muri iki gihugu yunze ijwi kurya basaba yuko abaturage bazatora umukuru w'igihugu hakoreshejwe impapuro, naho imashini z'itora zigakoreshwa gusa mu matora y'abadepite azabera icyarimwe ku itariki 23 z'ukwezi, ariko magingo aya ntacyo komisiyo y'amatora irabivugaho. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Amerika nacerekeye byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 12 mu 1933, ingingo nshya y'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho icyemezo cyari kimaze imyaka 14 mu gihugu kibuza ubucuruzi bw'inzoga zisindisha. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Kubuza gukora inzoga zisindisha, ubwikorezi bwazo, kuzitumira no kuzigurisha mu mahanga n'imbere mu gihugu byatangiye kera cyane muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya mbere yabikoze ni Maine, yashyizeho itegeko bwa mbere rica inzoga mu 1851. Mu myaka 4 yakurikiyeho izindi leta 12 zari zimaze nazo gukora nkayo. Gukomanyiriza inzoga zisindisha byaturutse ku bayobozi b'amadini ya Gikristo n'abapastoro bavugaga ko bashaka kurengera inyungu z'abakene bakomeza kwikenesha mu businzi. Byaturutse no ku mashyirahamwe y'abaturage. Irya mbere na mbere ryo kurwanya inzoga zisindisha ryavutse mu 1826. Nyuma havutse n'andi menshi abantu 100,000 barayagana. Uko imyaka yagiye isimburana, abagore nabo barahagurutse barahagarara, bakora imyigaragambyo cyane cyane imbere y'ubunywero bw'inzoga n'inganda zazengaga. Bavugaga ko guca inzoga bizarandura ubusinzi n'urugomo rugendana nabwo mu ngo. Byahumiye ku mirari mu ntambara ya mbere y'isi yose yatejwe n'Ubudage. Inganda n'ubunywero byinshi cyane byari mu maboko y'abantu bakomoka mu Budage. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabijunditse, biba indi mpamvu ikomeye yo kurwanya inzoga. Ibyo bikorwa byose byagushije ku ngingo nshya yinjijwe mu Itegeko Nshinga mu kwezi kwa mbere mu 1919. Ingingo rero ica inzoga mu gihugu cyose, niryo vugururwa rya 18 ry'Itegeko Nshinga, 18th Amendment mu Cyongereza. Divayi yo mu misa yo niyo yonyine yakomorewe, ntiyarebwaga n'iri tegeko, yarakomeje irakoreshwa. Ijwi ry'Amerika. Inzoga zimaze gucibwa, inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose zahawe itegeko ryo gusenya ibikoresho byo mu bunywero n'ubwengero hose mu gihugu no gucunga ku mipaka ko nta nzoga zinjira. Ariko rero ntibabishoboye uko bikwiye, kuko magenda ahubwo yaravutse irakara cyane, imitwe y'amabandi n'abicanyi ikomeye iravuka kandi irakomera cyane mu bucuruzi bw'inzoga mu bwihisho. Nta mujyi ukomeye n'umwe utasangagamo bene iyo mitwe. Uwamenyekanye cyane wari uyobowe n'igisambo kabuhariwe cyabaye ikirangirire mu mateka Al Capone mu mujyi wa Chicago. Abahanga mu by'amateka bemeza ko Al Capone yinjizaga amadolari 60,000,000 z'icyo gihe mu mwaka mu bucuruzi bw'inzoga za magendo. Al Capone yaranzwe n'ubugome bukabije bwo kwica abantu bose yumvaga bashobora kwinjira muri iryo soko. Ubwengero bukorera mu kuzimu nabwo bwaravutse. Inzoga zabwo zabaga zidakurikije ibipimo, ku buryo inzoga zimwe na zimwe zagize ingaruka mbi cyane ku buzima bw'abazinywaga. Harabarwaye guhuma, harabarwaye mu bwonko, harabarwaye paralizi n'izindi ndwara. Andi mashyirahamwe rero yaravutse nayo noneho atangira guharanira ko inzoga zongera kwemerwa mu mategeko. Ayo mashyirahamwe yerekanye ko gukomanyiriza inzoga byabaye imfabusa, kandi ko ubucuruzi bwazo ari kimwe cyashoboraga kwinjiza indi misoro mu isanduku ya Leta no guhanga imirimo myinshi. Iki cyari ikibazo gikomeye cyane igihe ubukungu bw'igihugu bwituye hasi bidasubirwaho guhera mu mpera z'umwaka w'1929. Izo mpamvu zose zatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongera kwemera ubucuruzi bw'inzoga zisindisha. Kubera ko zari zaraciwe n'Itegeko Nshinga, byabaye ngombwa kwandikamo nanone indi ngingo izemera. Byakozwe n'ivugururwa rya 21, 21st Amendment, ryemejwe burundu ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 12 mu 1933. Mbere yo gusoza twihuse gato, yahari wakwibaza utese ko inzoga zaciwe n'ivugururwa ry'Itegeko Nshinga rya 18 zikongera zigakomorerwa n'ivugururwa rya 21, amavugurura abiri ari hagati aho yo bite? Irya 19 rica ikumira rishingiye ku gitsina mu itora n'itorwa. Mu magambo make, niryo ryahaye abagore uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Naho ivugurura ry'Itegeko Nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rya 20 ryo riteganya uburyo umukuru w'igihugu asimburwa mu gihe atabashije gukora akazi ke kandi manda ye itararangira. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
Juti mwese mkundi radio ijwi ya Amerika higani yotu wateguli ya mwaka kanya wigalu kiengaha. Tuoneho kandi ya kanya kogoshimi la engineer ya dufashe mwinga bugivzi uma. Hamwe na Jeffrey ya dufashe kuigiranya higani yotu wateguli ya kuli mikro. Mwalikumwa na Federica Mundikije ama kuru na yo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kutagamatukui tulabifurije ama horo numwese mweza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.